Nishimire sana na Buzo Entertainment again in via next touch. This is Mire sana na Buzo Entertainment again in via next touch.
Ukankunda tine sente, ukankunda la size yanje, nakuwa na umurunji wanje, nanye ni ukukunda. Ukankunda tine sente, ukankunda la size yanje, nakuwa na umurunji wanje, nanye ni ukukunda. Aburugambo boba gambe, bakabura kugamba, onkabono buba kugamba, imanya niwe wanje. I will love you, and never leave you. Ukankunda ndine sente, ukankunda la size yanje, nakuwa na umurunji wanje, nanye ni ukukunda. Ukankunda ndine sente, ukankunda la size yanje, nakuwa na umurunji wanje, nanye ni ukukunda. Baro mubazire bawe, nanye nkwereka banje, aha kuba umurunji wanje, niwe ni ukukunda. Nabuzo ni ukukunda, shino nijo ukukunda. Kachansi kwereke ravu yanje. Ukankunda ndine sente, ukankunda la size yanje, nakuwa na umurunji wanje, nanye ni ukukunda. Ukankunda ndine sente, ukankunda la size yanje, nakuwa na umurunji wanje, nanye ni ukukunda. Abajo.